Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio gatanu muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi. Komisiyo y'amatora mu Burundi yashyize ahagaragara urutonde rw'abemerewe guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Bane mu bari batanze amadosiye ntibagaragaye kuri urwo rutonde. Uyobora iyo komisiyo yavuze ko bafite iminsi ibiri yo kujuririra icyo cyemezo mu rukiko rurinda iremezo ry'itegeko nshinga.
Idosiye itemewe ku rwego rwa seni ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa.
Uwo ni Pierre Claver Kazihise uyobora komisiyo y'amatora mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu mwanya. Nimujye kure ya radio yanyu. Ikaze mwese. Mbere rero yuko tubagezaho izo nkuru mbararikiye, reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiye kuva muri Afghanistan. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Muri icyo gihe abasirikare ba Amerika bari muri Afghanistan bagera ku 13,000. Nk'uko umuvugizi wabo Colonel Sonny Leggett yabitangaje, hagomba kuba hasigaye 8,600 mu minsi 135. Yasobanuye ko abangaba bazaba bafite ibikoresho bihagije byo kurwanya iterabwoba no gufasha ingabo za Leta ya Afghanistan mu kazi kazo. Abasirikare b'Amerika batangiye gutahuka bari mu kigo cy'Laktar Gah, umurwa mukuru w'intara ya Helmand mu majyepfo ya Afghanistan, intara igenzurwa igice kinini n'abatalibani, no mu kigo cyo mu mujyi wa Herat, umurwa mukuru w'intara bihuje izina mu burengerazuba bwa Afghanistan. Amasezerano ya Amerika n'abatalibani y'Idoha muri Qatar ateganya ko abasirikare bose ba Amerika n'abayandi mahanga bagomba kuba barangije kuva ku butaka bwa Afghanistan mu mezi 18 ataha.
Urakoze Thomas. Muri Afurika y'Epfo, urukiko rwagize umwere Perezida Cyril Ramaphosa ku birego bya ruswa yashinjwaga. Inkuru irambuye muragezwaho na Frederic Nkundikije.
Sentare mu gihugu cya Afurika y'Epfo uyu munsi kuwa kabiri yambitse izera Perezida Cyril Ramaphosa ku birego byamwagiriza ko yahaye inama nshingamateka amakuru y'ibinyoma ku bijyanye n'umutahe yakoresheje mu kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi ANC. Ramaphosa yari yarezwe n'urwego rw'igihugu rugenduza abanyapolitika rwari rwamwagirije kwatabwiye inama nshingamateka ivyerekeye intererano y'amadolari y'abanyamerika 34,000 yahawe n'umuyobozi w'ishyirahamwe ryo mu gihugu cya Afurika y'Epfo ryitwa Africa Global Operations, yahora ryitwa BOSASA. Iyo shyirahamwe ryaragirijwe kandi ko ryatanze ruswa muri Leta hamwe no mu yandi mashyirahamwe igamiye Leta igihe cy'intwaro ya Perezida Jacob Zuma hagati y'umwaka w'2018 n'2019. Iyo ngingo ya sentare irateye intege Perezida Ramaphosa yari yaremereye abanyagihugu ko agiye kurandurana n'imizi ikibazo cya ruswa n'ibiturire mu gihugu cya Afurika y'Epfo.
Imiryango n'inshuti z'abaguye mu mpanuka y'indege ya Ethiopian Airlines yabaye mu mwaka ushize bibutse ababo. Nanone Frederic Nkundikije akomeza inkuru.
Imiryango ingenzi hamwe n'abadereva baguye mu isanganya ry'indege yo mu gihugu cya Ethiopia, Ethiopian Airlines nimero 332, uyu munsi kwa kabiri baribuka abayo muri iki gihe haheze umwaka iryo sanganya ribaye. Iryo sanganya ryahitanye abantu bose 157 bari muri iyo ndege. Iryo kandi ryari ribaye isanganya rigize kabiri ribaye ku ndege yo muri ubwo bwoko Boeing 737 MAX mu kiringo cy'amezi 5. Ivyo rero ryaciye bituma indege zo muri ubwo bwoko ziba zirahagaritswe. Iyo ndege arimo abanyagihugu bava mu bihugu 33. Imiryango ivuye mu bihugu bitandukanye birimo Canada, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ethiopia, Kenya, Uganda, Ubutaliyano hamwe n'Ubufaransa yaritavye ivyo birori vyo kwibuka abantu bose basize ubuzima muri iyo sanganya.
Frederic Nkundikije na Thomas Kamirindi barakoze ku makuru batugejejeho. Makuru arambuye rero ni mu kanya kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu kanya turanyugendukira mu karere.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya short waves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi, aho komisiyo ishinzwe amatora seni yatangaje abakandida bujuje ibisabwa n'amategeko kugira ngo baziyamamaze mu matora yo mu kwezi kwa gatanu. Bane muri abo batanze dosiye bakuwe mu ihiganwa. Seni ivuga ko hari ibiburamo. Pierre Claver niyo nkuru afite inkuru irambuye.
Ari mbere y'abamenyesha makuru mu nyubakwa z'umugwi w'igihugu wigenguje ruko gutegura amatora seni, Pierre Claver Kazise atwara uwo mugwi yavuze ko abakandida batandatu kuri cumi bari batanze amadosiye yabo aribo bemerewe guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu uno mwaka. Userukira umugambi uri ku butegetsi ni wari mbere.
Uwifuza kwitoza yitwa Evariste Ndayishimiye yatanzwe n'umugambwe CNDD-FDD. Idosiye yiwe yarakiriwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Agaton Rwasa yarungitswe n'umugambwe CNL. Idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Gaston Sindimwo yarungitswe n'umugambwe UPRONA. Idosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza yitwa Francis Rohero yigenga, dosiye yiwe yaremewe. Hari uwitoza Dieudonné Nahimana uwigenga, dosiye yiwe yaremewe. Hariho uwitoza Léonce Ngendakumana yarungitswe n'umugambwe Sawanya Frodebu, dosiye yiwe yaremewe.
Omugwise ni wemeje ko abakandida bane batakwije ibisabwa n'amategeko agenga itora ry'umukuru w'igihugu gutyo ko bakuwe mu ihiganwa. Muri abo harimo Domitiano Ndayizeye yahoze ari umukuru w'igihugu akaba yari yatanzwe n'urunani rw'imigambwe rwitwa Kira Burundi.
Ari uwitoza yitwa Domitien Ndayizeye yarungitswe n'urunani Kira Burundi, dosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Jacques Bigirimana yarungitswe n'umugambwe FNL, idosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Anise Niyonkuru yarungitswe n'umugambwe CDP, dosiye yiwe ntiyemewe. Hari uwitoza yitwa Valentin FPN Imboneza, dosiye yiwe nayo nyine ntiyemewe.
Bamwe mu bakandida batemewe na seni bamenyesha ko batangaye kuko uwo mugwi wari wakiriye amadosiye yabo. Umukandida Valentin Kavakure yaserukiye umugambwe FPN Imboneza yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru inyuma yo kumva ingingo ya seni.
Twebwe dutangaje gose, dutangaje kubera nacyo twe twiteze kubera umunsi tuja dutwara amadosiye muri seni. Barafashe umwanya barasuzuma ibyo twatanze, baraharura, hama mu nyuma ujya munsi nyene baratubwiye gusa yuko twari kuzana urukaratasi kabiri. Ubwo rukaratasi twari dutwaye bukeye, ujya munsi twavuyeyo baduhaye resepise yanditse koko biri incomplet. Ubwatubwira bukeye mutuzanire ubwo rupapuro twararuzanye, hama baje tuje kuruha barasoba barasuzuma bavuga ko ari sawa. Niho baciye baduhaye resepise mubona imbere yanyu yanditse ko byose bitunganye amadosiye akwiye. Rero kumva yuko uno munsi harimo ibyo baneguye bituma bimeze neza byadutangaje cyane.
Abo amadosiye yabo atashimwe na seni bafite amahirwe y'iminsi ibiri gusa kugira ngo bitware muri sentare yubahiriza ibwirizwa bashingiro.
Nk'idosiye itemewe ku rwego rwa seni, ibwirizwa rishinga amategeko agenga amatora rirategekanya ko ubishaka ashobora guca agenda muri sentare ijejwe ibwirizwa shingiro kugira ngo asabe gutunganirizwa, kandi ibyo bikaba mu minsi ibiri ikwirikirana tuvuye ku munsi tubitangarijeko.
Iyo nzira niyo bamwe nka Valentin Kavakure bashimye kuzocamwo kugira ngo barabe ko bokwemererwa guhiganirwa intebe yicawemwo n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva mu mwaka w'2005.
Tugiraca dutangura twitware twiture ubutungane tureko dutunganiriza hama turizeye yuko dukura muri bire no bajya cane cane ngene turi bashasha cane cane turavye ingufu twashizemo cane cane turavye ngene benshi baherukiye muri umugambo ari urwaruka rutagira akazi rw'abashomeri ego twibaza ko arakanya kwerekana ko aya matora nashobora kuba neza bamwe baborohereza canke bamwe bashaka kubakura mu buhiganwa ritaratangura.
Abemerewe umugwiseni wabaciye amahani ko batohirahira ngo batangure kwiyamamaza kuko hataragera nkuko amategeko abivuga. Ni mu gihe abakandida bamwe bamwe cyane cyane ubuserukira umugambwe uri ku butegetsi n'ubuserukira bamaze igihe bakwiragira mu gihugu cyose kurondera amajwi n'abanywanyi. Pye Clavin Inkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje mu Rwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyambukiranya imipaka rwatangiye kuburanisha mu mizi urubanza rw'abarabayobozi mu mutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. Bwana Inyase Nkaka, bakunze kwita La Forge Fils Bazeye, wari umuvugizi w'uwo mutwe, na Colonel Jean-Pierre Nsekanabo, bakunze kwita Kamara Abega, bararegwa ibyaha by'iterabwoba n'ubugambanyi bwo kugirira nabi ubutegetsi mu Rwanda. Ku munsi wa mbere ubushinjacyaha nibwo bwasobanuye ikirego cyabwo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yari mu rukiko.
Ubushinjacyaha bwahawe ijambo mu iburanisha ry'umunsi wose bwasobanuye icyaha ku kindi ku baregwa bombi, na cyane ko byose bajya kubihuriraho. Buvuga ko ubw'ingabo za FARC zo ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana zatsindwaga n'iza APR zikerekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1994 zashinze ishyaka PALIR, Parti en Action pour la Libération du Rwanda, zikiraho n'umutwe w'igisirikare ALIR, Armée pour la Libération du Rwanda, ngo bari bagamije kubohora u Rwanda. Buvuga ko kuva mu 1996-1998 batangiye kugaba ibitero mu bice bitandukanye by'u Rwanda bigahitana abantu n'ibyabo. Bwareza abagabo bombi kujya muri uwo mutwe bari bazi ibikorwa byawo. Ubushinjacyaha buvuga ko bufite ubuhamya bwa bamwe mu Banyarwanda bagiye bagirwaho ingaruka n'ibikorwa bya Paris waje guhinduka umutwe wa FDLR. Buvuga ko ibikorwa byabo mu ntambara z'abacengezi byibasiraga cyane abari abayobozi mu nzego za leta, abari abo mu bwoko bw'abatutsi n'abo mu bwoko bw'abahutu babaga banze gukorana nabo. Buvuga ko batwikaga imodoka, bagasenya ibiraro n'ibindi byose bigamije guhatira leta y'u Rwanda kujya mu mishyikirano na FDLR. Ubushinjacyaha burarega Bwana Inyasi Nkaka, bakunze kwita La Forge Fils Bazeye, icengeza amatwara rigamije kwangisha leta y'u Rwanda mu bihugu by'amahanga. Burabishingira ku kuba ngo akinjira muri FDLR ari komiseri ushinzwe amakuru icyarimwe n'umuvugizi w'uwo mutwe, ngo yatangiye akoresha ikinyamakuru cyitwa Ijwi rya Rubanda atambutsamo amakuru atari yo ku Rwanda. Buvuga ko hari n'ibiganiro yakunze kunyuza ku maradiyo mpuzamahanga ndetse no ku muyoboro wa YouTube. Ubushinjacyaha bwibukije ko mu mpera za 2018 Bwana Nkaka na genzuwe Colonel Jean-Pierre Sekanabo bafatiwe bibonagana ku mupaka uhuza Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aha ngo bari bavuye mu gihugu cya Uganda mu mishyikirano n'ihuriro nyarwanda RNC rya General Fonte Kayumba Nyamwasa. Iyo mishyikirano ubushinjacyaha buvuga ko Bwana Firemo Mateke ushinzwe ibibazo bya Afurika y'Iburasirazuba muri Uganda ariwe wayihuzaga. ubushinjacyaha buvuga ko ibyaha birindwi bakurikiranyeho bakwiye kubiryozwa haba ku giti cyabo ndetse n'ibyabo bari bahagarariye bakoze ubwo bari abayobozi muri uwo mutwe wa FDLR. Ariko mu ifunga n'ifungurwa ku rwego rwa mbere Bwana Laforge Fils Bazeye yaburanye avuga ko yari umusivile mu mutwe wa FDLR bityo ko byakozwe n'abasirikare atabibazwa. Bwisunze ingingo z'amategeko na zimwe mu manza zaciwe n'inkiko mpuzamahanga, ubushinjacyaha bwasobanurira urukiko ko umuyobozi wese ufite ububasha bwo gufata ibyemezo atabura kuryozwa ibyakozwe n'abasirikare kabone n'ubwo we yaba ari umusivile. Urukiko rwabajije ubushinjacyaha niba bashobora kubiryozwa hashingiwe ku kuba hari ibikorwa byabaye ku itegeko ryabo cyangwa se niba hari ibyabaye barebera ntihagire icyo bakora. Ubushinjacyaha bwasubije ko aba bagabo bombi bari mu nzego zifata ibyemezo kandi ko batangaga amabwiriza yuko ibyo byose byagombaga gukorwa. Umwe mu banyamategeko bunganira baregwa yasabye ko byaba byiza ku bushinjacyaha bwatandukanye ibikorwa buvuga ko byategetswe na Bazeye na Colonel Abega bigashyirwa mu bikorwa n'abarwanyi ba FDLR ndetse nibyo abo barwanyi bakoraga barebera. Umucamanza yavuze ko iyo ngingo itaragerwaho ariko ko ubushinjacyaha bugomba kwitegura kuzabigaragaza. Ku cyaha cy'ubugambanyi bugamije kugira nabi Leta y'u Rwanda, ubushinjacyaha burega aba bahoze ari abayobozi mu mutwe wa FDLR, urukiko rwakunze kutanyurwa n'ibisobanuro butanga. Ruvuga ko ahanini bubishingira ku ntambara z'abacengezi zo mu 1997 1998. Umucamanza ukuriye inteko iburanisha avuga ko akimara kwakira dosiye y'ikirego yahise acyandika ahantu, yabwiye ubushinjacyaha ko buri munyamategeko wese wasoma dosiye atabura kukivugaho kuko ngo bitumvikanana cyane ko bubarega kugeza mu 2018 kandi ngo intambara z'abacengezi zari zimaze imyaka zararangiye. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko ibikorwa bigize icyo cyaha bikomeza kugeza mu 2018 na mbere yuko abare bafatirwa ibunagana. Bwibukije ko banafatirwa kuri uwo mupaka bari bavuye mu bugambanyi bugabije kugirira nabi igihugu. Ubushinjacyaha kandi burabarega kwica abantu no kugaba ibitero ku basivile nk'icyaha kibasiye inyoko muntu. Burabarega ibitero byagabwe ku nkambi y'impunzi ya Mudende bigahitana abagera muri 200 ndetse n'abari abakozi b'uruganda Burarirwa basaga 30. Ubushinjacyaha buvuga ko bishwe n'abarwanyi ba FDLR. Iburanisha ry'umunsi ryarangiye, ubushinjacyaha bugifite ijambo, gitezwe ko buzakomerezaho mu iburanisha ritaha. Bagira ubusa ijwi rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Nshuti z'ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbibutsa ko mudukurikira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 naho mu Burundi ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga kandi no ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, kuri Facebook na YouTube adrese ni VOA Radio Yacu. Tugarutse rero ku makuru yerekeye amatora. Mu kanya twavugaga ku matora ateganyijwe mu Burundi, inaha muri Amerika, umurundi kazi Letitia Mizero Herald uba muri leta ya North Dakota iri mu burengerazuba bwa Amerika yiteguye kwiyamamariza amatora y'abasenateri muri iyo leta. Madamu Herald yaganiriye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka muri Isanga mu mwanya ushize. Yatangiye avuga uko ubuzima bwari bumeze akigera muri Amerika ubu hashize imyaka irenga 20.
Ubuzima bwo mu mahanga sinovuga ko bwanyoroheye, hari ibintu byinshi cyane bitandukanye no mu Burundi. Ikindi cyari kigoye nuko atababyeyi twari turi kumwe igihe naza ngaha canke abantu b'inshuti, usanga kenshi tutabona akamaro kanini y'abadufitiye. Hari igihe utabibona iyo umaze gukura ukibaza ngo urikwije, mugabo wamara kuja kuba mu kindi gihugu ukabona ko wari ukeneye nk'abantu usaba impanuro canke abantu bagufasha abana, nk'uko twariko turabivuga, nta muntu ushobora kuronka uburyo bwo kuhemba kugira ngo ashobore kuja kugufasha. Ibintu byose uribako, ico ni kintu kininiya cane kitanyoroheye. Mugabo novuga yuko ahanini naho bitari byoroshe, narahigiye ibintu bitari bike, urahacira ubwenge uriga kurondera ubundi buryo bwo gushobora kubaho mu kurondera abagenzi canke abantu mufashanya abufasha ibyo ushoboye kubafasha nabo bakagufasha tuvuge kurera abana canke ikindi kindi urahigira ibintu bitari bikeye byerekeye kwitunga no mukwerekanye kukunga yindi genderanire mishasha n'abantu mutari muvuje imico nivuga ko naho butoroshe na gatoyi iyo uri umuntu ushaka kwiga cyane washaka gusumba nkaho waragumye mu gihugu cyawe
urakoze cyane
byari bigoye na kazi kurondera ubuzi mu byo nigiye hanyuma umaze kuza ngaho ugasanga naho navuga ururimi sinaruvuga neza nk'imvukira ugasanga kandi bayemera ugasanga utanguriye ubuzima hasi kwiga gutangura ubuzima hasi navuga ugatangura ubuzima ibintu byo gukora n'amaboko utavuga ngo ni byo gukoresha umutwe nkuko uvuga ngo twabyize ngo tugiye mu ishuri gukoresha umutwe mugabo bituma yihebura ariko kuri jewe navuga nti nta ni ibintu bidakunyungera ku bintu nsanzwe nzi naho bitoroshe naho bidahemba neza nibaza ngo ndiko ndahigira umwuga kandi ndashobora gutunga umuryango byose nibaza ko byamfashije kumva ko atakintu na kimwe umuntu adashobora gukora mu gihe giciye amategeko yonera ubuzima yuko ataco umuntu arashobora
kugerageza
ubuzima bushasha.
None wahavuye wandika ivyo waciyemwo mu gitabo wise Being at Home in the World, nagerageje gusobanura gato mvuga nti bisigura kuba aho wita muhira mwisi canke kuba iwawe mwisi, sinzi ko naba nashoboye gushika ku nsiguro neza. Kuri wewe bimwe mu byo umuntu yita canke afatira ko urugero kugira ngo yita ahantu ahariho hose iwe mwisi biba ari nkibiki?
Icambere novuga yuko wabisiguye neza biragoye gusigura mu Kirundi. Mugihe cyo nashaka kuvuga cyane cyane muri iki gitabo kwari kwerekana ko abantu aho tuba hose imico yose twaba dufise naho itandukanye hari ibintu byinshi cyane duhuriye ko kubera twese turi abantu. Novuga nti hariho ibintu biduhuza naho ndi mu Banyamerika cyangwa niba narabaye muri Burkina Faso cyangwa nkiri umwana umuryango wanje uba mu Bufaransa cyangwa aho tuba twarabaye mu Rwanda n'umuryango wanje n'ababyeyi banje tuvukana babiri, navuga ko hari ibintu byinshi nagenda higira muri ibyo birere byose nabaye ku buryo nabona ko bishoboka. Ubu maze gukura mbona ko bishoboka yuko aho umuntu wese abaye uravye imvo izo arizo zose ziba zakujanyeyo kuri jewe kwari kurondera amahoro nk'uko abarundi benshi bagenda kubera imihungabano dufise mu gihugu cacu, ingwano zagiye ziraba n'ubuzita utavuga ngo haracane harameze neza cyane. Ashobora kuba ari kubera ibintu nk'ibyo bitameze neza, ashobora kuba ari no kubera ubushatse kwimuka kuja kurondera ubuzima ahandi. Jewe ico nahigiye ni uko umuntu arashobora gufata ingingo yo kuvuga ati aho ndi hose ndahashobora kuhafata nk'aho ari muhiri wanje nkitanga kandi nkongera nkarondera abantu n'imigenderanire y'ubugenzi ntagifise kubera ntakiri iwacu.
Tuje ku mirongo ya telefone duhereye ku witwa Jonas. Jonas amahoro neza?
Eva turashi.
Jonas amagaye uri hehe? Akabazo canke cyumvira?
Amagaye ni mu gihugu cy'u Burundi, Bujumbo. Akabazo kanje ka mbere nifuje kumenya ni yoba avuka he mu ntara y'u Burundi na mu Burundi se nta kamaro nta mateka yo barakozeho ko mbona hiyo agitho rwego rushimishije mu bijanye na politiki.
Reka tubandanye twakire na Jean Baptiste. Amahoro neza Jean Baptiste.
Ndabereye mu Ruhango kandi gushimira umutima wawe kurumba Fitness Confidence rwose urumva kashoboye kandi urumva kanabashije. Ati ikibazo ntaba mfite hari abandi Banyafurika barimo barakompeta.
Murakoze ibibazo byiza. Naho ndi hanze kandi sije jenyine umutima uguma uri hagati y'u Burundi n'iki gihugu mbamwo. Sinovuga yuko naho ntahari umwanya wose mu Burundi ndagerageza guterera uko nshoboye. Hari igihe unterera nko mu mashirahamwe mato mato, tuvuge hari ishirahamwe ryahora rifasha abana bavuze ababyeyi narageragereza guterera ico nshoboye rimwe na rimwe ngira ngo ico gihe umuvyeyi wanje mama wanje niwe yarakihari kandi aracariho n'ubu mugaya yarakiri gitega ico gihe naramucako n'abakenyezi bandi bakorana umuntu akaraba utuntu duto duto aterera iminsi yose canke buri kwezi hanyuma ikindi naco novuga mu kwezi kwa gatatu naraje Burundi ndahamara iminsi ari mike ndiko ndagerageza gukorana n'abagore hari ukwezi kwa gatatu ni ukwezi kwahariwe abakenyezi naraje ndamara igihe kitari gito nkorana n'abakenyezi ndahura n'abakenyezi Gitega ndahura n'abakenyezi hamwe n'abakobwa bakiri batoyi Bujumbura narahuye n'amagurupe ashikane ngerageza kubaterera ibyiyumviro ngerageza kubasigurira uku ibyo nize muri aya mahanga n'ibyo bashobora gukoresha mu Burundi naho ibihe byaho bitaramera neza mugabo ukavuga uti niki ishobora gukora kitarinda gusaba intererano za leta ikintu cya mbere nababwiye n'ukuntu umuntu arera abana ukuntu sinovuga ngo naragaye ukuntu barera abana mugabo ko twari ko turavuga ingene abagore abakenyezi hamwe n'abashingantahe bose bashobora kumva ko bangana bashobora gushika ku byo bashaka byose navuze nti kenshi bihera kurera abana mu rugo bagakora rimwe bakumva ko bose bashoboye gushika kuri bimwe utuntu duto duto nk'utwo mugabo ugasanga mu nyuma turashaka gushika ku bintu binini hanyuma guterera icyumviro n'ikintu kinini ya kenshi iyo umuntu atangwe kuvuga ngo niko umuntu yafasha iwacu nibaza ko dukwiye cyane cyane gutangura kwiyumvira ukundi tukagerageza kurahura ubwenge mu bindi bihugu tukaraba abandi ikibateza imbere hanyuma umuntu agaca atangura gukora ibindi hama novuga nti Burundi sinahahevye kandi Burundi nzohabandanya ndahafasha uko nshobora nicyo novuga no kwishyura Jonas ari ivyiyumviro ari gufasha kurondera amashirahamwe ari ino ashobora kuja gufasha yandi mashirahamwe Burundi jewe novuga ko ntoshobora kwegeranya mugabo nkavuga nti ntiwobuze irindi shirahamwe ubona rishobora gufasha Burundi icyo cyiyumviro ni cyiyumviro ngumana umwanya wose iyo ndiko muvyo nkora byose
Jean Baptiste abaza mu bijanye nayo matora muri ko murahiganwamwo hoba harimo nabandi banyafrika bariko baragerageza kwitoza nabonyene
oya nta bandi banyafrika bahari ariko aritoza hariho umudamu wo muri Ghana ariko aragerageza kwitoza gufasha muri commune ariko kuri urwego rwo hejuru nta bundi munyafrika ariko aritoza
hama tori yarafise ibibazo bitari biki ariko dufate ikibazo cacu impunzi
ikibazo ciza cyane tori ikibazo cy'impunzi ni ikibazo kiri ku mutima kindi ku mutima cyane kubera na jewe ndi impunzi ikindi naco ni uko nakoze mu bintu by'impunzi imyaka yose irenga 20 nakora mu bintu by'impunzi hari impunzi ziri ino muri Amerika hariho n'impunzi ziri mu bindi bihugu nkaho mu Rwanda canke ku isi yose abantu bitwa impunzi bararenze 62 million ku isi yose urumva ko ari benshi ikibazo cy'impunzi rero je wanje kindi ku mutima kubera ndagerageza kuvugira impunzi ziri ngaha muri Amerika ariko kandi maze kuronka aho nshitse kubera unyi stovuga ngo ndabifitiye uburyo maze kuronka aho nshitse nogerageza no gufasha kurondera ukuntu nkorana na HCR
uwo ni umurundi kazi Letitia Mizero Herald wo muri leta ya North Dakota mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika witegura kwiyamamariza amatora y'abasenateri muri iyo leta yaganaga na mugenzi wacu Oriane Tangishaka hari mu kiganiro muri isanga mushobora gusanga ku rubuga rwacu rwa interinete kuri www.radioyacu.com ni nacyo kitugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu tubararikira ibindi biganiro saa moya n'igice mukomeze rero kugira ibihe byiza ku buhanga bw'ibyuma ya Rifasel Gebehu na Franklin Sendak na Eugenia Mukankuzi kuri mikoro mukomeze kugira ibihe byiza
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA.